Ikibazo cy'isukari mu Burundi gisigara kananira abahinga. Ku kwezi umunyagihugu ahabwa ibiro bibiri, abafise umuryango munini bakamenyesha ko atanindwi heza ngo ihimare. Iyo ibonetse igugwa amafaranga mu 3,300 ku kiro. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bamenyesha ko ikibazo cy'isukari kimaze kubarengera, kuko kenshi bagura kuri magendo ku 5,000 by'amafaranga y'amarundi canke arenga ku kiro.
Hageze ko bayitanga ariko ivyo bumva hano muri kati imwe bayitanze nyine ugasanga batekeye n'ibiro bidakwiye bibiri, ahandi ugasanga bayitanze saa tatu y'ijoro. Ibyo byose kugira ngo nonke informasi aho bayitangira n'ikibazo kuri ikibazo cy'isukari kiri ikibazo gihambaye rwose hano mu ntara yacu ya Ngozi.
Mu bisanzwe isukari ntituyironka neza nk'uko bikwiye, n'uwugize arayironka ayironka arinze kuja gutonda. Nayo icyerekeye ku isoko mu badandaza ntugena ngo ubazeyo n'inusu ngo uyironke. Nicyo gituma ubu byinshi biradupfana, nk'ufise imanza yari akeneye gukoresha agasukari ku rusera ntidushobora kuronka.
Ibyo bibazo birangwa mu rudandazwa rw'isukari nivyo vyatumye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akoranya kuri uno wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike abadandaza barangurira isukari mw'ishirahamwe Sosumo n'ababuromatari barongoye intara zose z'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yakariye abo badandaza, anasaba batashoboye kubahiriza ivyo biyemeje gutanga imihoho batariboneraho.
Je mukingire mujyama mugasinzira uzi kuri misukari umwene gihugu ariko arabira uri kuri avyo bara kuri radio hose ariko aravuga bari kwa radio kwa message ukumva ko itsinziriye bivemwo atavyo shoboye vamwo kare kimwe zigitira ku bintu mudashoboye ikumwe wese nta nizigitire ku kintu imana yamuhaye, kuko aha nta numwe adafise impano aho musanga muri mu bintu bitari kwanyu. Nico gituma muri kubikora nabi muri mu bintu bitari kwanyu. Mbega ni hehe nokura amahera ugiye mu isukari uzocubwira ucijana hariya ucura nk'ibihera? Ivyo bihera uzopfubisiga ku isi.
Umwe muri abadandaza barangurira mu ishirahamwe Sosumo yamenyesheje umukuru w'igihugu ko bajejwe intwaro bamwe bamwe aribo batuma urwo rudandazwa rutagenda neza kubera inyungu zabo bwite.
Mwadukariye gose hano isukari ivuye muri Sosumo igana mu ntara ishitseyo abandi bagomba kuyigira n'abatwara kubirikubi by'igitoki bamufata mugabo ubutwaye toni 10 adafata. Hari umudandaza ngaha hari adakorera mu ntara cyangwa mu ikomine cyangwa mu izone cyangwa ku mutungo? Ibyo byose biba abo bose bariko bakora iki nimba koko bahagarariye abenegihugu? Muraraba rero ko muri izi nzego nazo atabakingira ikibaba abo badandaza.
Intara ya Ngozi ni imwe mu zifise ibibazo byinshi bijanye n'urudandazwa rw'isukari. Muri iyo ntara itoni 15 ziheruka gutangwa zahawe abadandaza batatu bakorera mu gisagara cya Ngozi ivyo abandi badandaza bafata nk'ikimenyane. Umukuru w'igihugu yasabye buramatari wa Ngozi Emmanuel Ntacosanze ngo amusigurire icyo bivako ikibazo kitamworoheye.
Isukari mu bisanzwe bayitoye barayitwaye barayitekera mu masashi kubera igisagara cya Ngozi ari kinini. Igisagara cya Ngozi nico kirimo le consommateur niyo bamaze gutekera bace bayitanga muri quartier.
Ijambo rero rimwe uvuze uti izo toni 15 zatwawe n'igisagara cya Ngozi gusa, nabyo biragoye kuvuga
twahaye igisagara cya Ngozi gusa.
Inyuma y'izo nyishu za buramatari wa Ngozi, umukuru w'igihugu yamenyesheje ko baburamatari bameze nk'uwa Ngozi ataco bamaze.
Je noca ntanga imihoho ndananiwe
baburamatari muri ngaha amwumvise mwumvise bya nibyo buramatari rumuvyeyi gito
uri wawe muhira iyo raso yabaye ntoyi mukagura utunyama dukeye tumuguti harya imfura gusa.
Abari muri iyo nama bamenyesheje umukuru w'igihugu ko ubukene bw'isukari muri iryo shirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'1984 buva kandi kuri iryo shirahamwe ridahingura ibikaju uko bikwiye. Umukuru w'igihugu yamenyesheje umuyobozi mukuru wa Sosimo ko igihe hazosigara n'igikaju kimwe kidahinguye ibituma umwimbu ugabanuka bigatera ibibazo abanyagihugu azosange yatanze imihoho. Yasabye kandi baburamatari gushika bakoresha inama uwo wese ari mu rudandazwa rw'isukari ivyo bazoshikiriza bace babimurungikira atana kimwe bakuyemwo. Yasozereye inama yizera ko isukari uko izoboneka kose itegerezwa gusabikanywa n'abanyagihugu atamwana n'ikinono. Mu mwaka w'2022 ushira umwaka w'2023 iryo shirahamwe rimwe rudende rihingura isukari mu Burundi ryahinguye amatoni 336 n'ibiro 190. Iyo sukari ntihagije kuko buri mwaka isukari iva hanze y'Uburundi kugira isahirize ihingurwa mu Burundi ingana n'amatoni 15. Intumbero ya Sosimo nk'uko bishikirizwa n'uwirongoye Aloise Ndayikengurukiye nuko hohingurwa buri mwaka amatoni 60 kugira abanyagihugu baronke isukari ku rugero bifuza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.